abakunzi b'umugwi w'urunani bavuye mu mpingo itandukanye y'isi barishimiye insinzi y'umugwi wabo, bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za BAL. Kennedy Munyankindi yakiniye uwo mugwi yaje kuwushigikira avuye mu gihugu cya Suwede, amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga byabafashije cyane kubona insinzi.
Urunani aho rugeze ubu novuga yuko barongoye urunani bakoze ibikora inka, ekipi igeze heza. Hanyuma ikintu kinini cyane bakoze nuko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka professionalisme, atanga amayide yiwe bakamureka agakora, n'umukoci agendera kuri discipline na rigiro cyane cyane. Nibaza yuko yatsinze match tactiquement kurusha umukoci wa City Oil y'Abaganda twako turakina.
Uno mukunzi wa Dinamo umugwi ukebana cyane n'urunani, arakeza uwo mugwi akawifuriza kugeraho batageze.
Nukuri jenda vya chaneza chane kuko urunani nubwo atari umurwi wanje cenda wishigikiye kubera bagiye baserukira twese barya baserukira igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa. Nuko gusa bitashoboka ahubwo naje mbanarabaherekeje kugira turondere insinzi hamwe tuyizanire hamwe. Mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko baravyifatamo. Ahubwo Imana ibaje imbere.
Ni inkino zitoroheye urunani ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe, nk'uko Elvis Hakizimana ishegera cy'umumenyereza w'urunani yabibwiye Ijwi rya Amerika, amenyesha ko izo nkino zabasigiye icigwa gikomeye.
Twasanze ikintu cya mbere gikomeye ari ukutava muri match. Iyo umugwi ukugiye imbere amanota menshi ukumukina kirazira kuyaba match. Rero batugiye imbere amanota 22 turashobora kurutsinda urukino mu ariko ruheze dutsinze apwe prolongation. Ni ikintu cya mbere twishimira kuba navyekana yuko ufise umugwi udaheba kandi tuma turi muri match. Ibyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu ukomeye ku mpande zose, yaba forte technique meme na condition physique. Meme no mental si ibintu bisanzwe gushobora gutena izo match zose zitatu. Tugiye gukina demi final nivyo uzosinda izo azobarose akajye ko gushobora kubandanya muri bar. Tukizera yuko bizogenda neza turuteguye neza ama tukaguma turi concentre objectif tukayishikako.
N'abakinyi barishimiye igikorwa bakoze. Kava kuri Brian amenyesha ko biteguye n'umuti muri hamwe urukino rw'ica cha kabiri gishiri cya nyuma.
Finali yacu ni ejo, kwa finali ejo mission ni ejo dushobora gutsinda ni qualification ni direct. Kini nawo kimeze neza cyane, twese turi conscient mu mutwe turazi yuko dukina turi concentre dukinije igihugu tukaba afite ku maconsigne y'umukoca twese ko byose bizogenda neza.
Mu mwaka w'ibihumbi 2023 urunani rwari rwashitse muri izo nkino za Elite 16 ariko ntirwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za BAL. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.